Mwaramutse incuti mwese mukunda ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika kiganiro cyo munsi mugiye kugishikizwa na Federic Nkunikije tukaba tugiye kuvuga cyane rwose ku vyerekeye ekipe yo mu Burundi yakomeye imaze nk'imyaka irenga nka 20 yaratanguye iyo ekipe rero ikaba yitwa Desperados igihambaye kuri iyo ekipe rero nuko uko abantu bayizi kuva gitangura abanywanyi bayo eka cyane cyane abamambre fondateur baracari babandi aho rero tukabona ko iyo kipe yateye imbere eka yagize n'ubuhinga hamwe n'umutima wo kugumiza hamwe abanywanyi bayo bose uyu munsi rero duhishe rero ko turi kumwe n'iyo ekipe Emmanuel Kidasharira batazira Kida niryo zina rizwi cyane rwose tukaba turi kumwe n'uwundi mushinganahe Bitamba Joseph nawe nyene yatanguye ari mu bantu ba mbere batanguye iyo ekipe turi kumwe rero n'uwundi mushinganahe ngaha Leandre Barampahije nawe nyene akaba yitanguye mwo kuva kera nta rinze rero kubatibesha nagomba ubwa mbere na mbere mu majambo make cyane rwose mutwidondore kadutangure ku muri president wa ekipe Kida.
Ego Fredi nkuko wabivuze nitwa Kidasharira Emmanuel bakaba banyita kenshi benshi Kid kabunyerefonye ndi Bujumbura ahantu club y'iwacu Desperados yama ikoranira ku mugoroba turaba kenshi na kenshi umupira.
Ego be mushi kana nawe Bitamba Joseph.
Ego mera Fredi wakoze je nitwa Bitamba Joseph nkuko wabivuze mu ntango je ndi mu batanguye iyo ekipe mugabo ubu maze imyaka 10 mba muri Canada ubu nkaba ndiko nkorera Bujumbura ibyo bita montage vya film documentaire.
Iyo filme tuzo igaruka ko mu kanya kari imbere nayo nyene ira ni filme dushobora kuraba ko uduha ko amakuru atari make reka nawe mushiganahe Leandre Barampahije mu twidondoro.
Yewe nitwa Leandre Barampahije abandi icegera cy'umukuru w'umugwi wacu Club Desperados n'abandi vice president
muri iyo ekipe. Ego mereka nk'uko twabivuze tugaruke kuri president w'iyo ekipe umushinganahe Emmanuel Kidasharira batazira Kida nashaka mutubwire mbega ubuhinga mwakoresheje kugira ngo mugumize abanywanyi bose tuzi batanguye ekipe ka niyo ekipe ikaba yaranguye ibintu bitari bike ubuhinga mwakoresheje n'ubuhe mushinganahe Kid.
Fredi nta ubuhinga na bumwe twakoresheje umutima gusa umutima w'urukundo wo kugumana n'abantu mwakuranye abantu mwiganye abantu muvuga rumwe ubwo rumwe nabwo akaba ari umupira w'amaguru.
Karero unaho mpe ijambo abashikanta turi kumwira ngo nyene bagize uruhara rukomeye cyane rwose muri iyo ekipe Bitamba Joseph na Leandre Barampahije bagire icyo babajije kuvyerekeye ukuntu Perezida yashoboye kurongora iyo ekipe ku buryo yateye imbere ikaba yarakoze n'ibikorwa byo gufasha abatishoboye.
Jewe mfashe ijambo je muranza kuramukanye Burundi ndaryoherwa n'iyo mbonye abantu twagize hamwe iyo ekipe mbere harimo n'abandi bashasha bakiri bato bakina muri iyo ekipe. Icyo nagomba kuba Perezida yotubwira gikomeye jewe kuri jewe ni ingene yo kwiganira abantu ingene iyo ekipe nk'uko yabivuze yatanguye ari abantu bakiri bato bakundana ubu naho yateye imbere gushika yitangura gufasha ndazi ko bahora bafasha nk'abana baba orfela abana batagira ababyeyi ndazi ko bafasha abantu bari mu bitaro n'abandi. Ibyo ni Perezida yobitubwira ingene bo biyumviriye kugira bashike kuri iyo ntambwe.
Mushinganahe Emmanuel.
Yego me urumva na buhinga bwinshi burimwo ikipe yatanguye tukiri abasore tukigenga hanyuma murazi neza yuko umuntu ingene yagenda arakura ariko ibibazo by'ubuzima bigenda biriyongera ugasanga rero iviwe ubwiwe ntabyishoboje mu gutangura hanyuma ugasanga n'iby'abagenzi arabitandukiriyeko rero hanyuma rero twebwe turiko turakura twagiye turiyumvira ingene twatangura kuza turafashanya hanyuma dufatira no ku mupira twama turimo mugabo tutibagiye kuraba hirya no hino biza biraba kugira ngo natwebwe duterere ibyo rero bikaba byarabaye kubera twabananije dukura mu mitwe tubona ibidukikije ingene abantu bamerewe tugasanga rero uyu mupira wonyine tugumyemo muri twebwe tuzoguma muri ako kabi atacyo turiko turafasha abandi mu byo dushoboye niho rero usanga umugwi waratsimbataniye kenshi.
Nitwa Leandre Barampahije nkaba ndi vice president wa Club Desperados. Club Desperados rero igizwe n'abantu bafise umutima udasanzwe abantu bafise umutima w'urukundo umutima wo gushyigikirana umutima umutima wo gufashanya ukurabana tukaba tubigira tubicishije mu bukino bw'umupira w'amaguru jewe ninjiye muri uwo mugwi araciye imyaka kari mike nari ngitangura kaminuza mugabo se nsanzwe ari nsanzwe ndi na mu zindi club mugabo icatumye mpitamo uwo mugwi ni uko utandukanye rwose n'iyindi migwi ahanini cyane cyane uwo mutima wo gushyigikirana umutima wo kwamiza ku mutima abandi kurabana gushyigikirana gukundana kuraba nka jewe nawinjiyemo nkiri umunyeshuri baranshigikira ko harimo abize benshi ni presque bose ama narazanyemo n'abakiri bato bandi ajewe ayo mashuri ndayarangiza ndiga kaminuza ndayirangiza baranshigikira bampanura banyereka umwungu uhuma n'ubudahuma hama fedusfedos rero iratandukanye n'izindi ekipe
ngaruke no kuri perezida mbanze ndazi ko mubatanguye iyo club harimwo nabandi bahavuye aja mu bindi bihugu ekabaje mu Rwanda bakajana handi mbega abamambere bakira bo muracari kumwe hari gihe mugira nkinkino mpuza makungu mugashaka guhura nabo banywanye bakera
yego urumva Freddy nokuri niko karanga ki club kirazira ko umuntu wese yaciye muri club azimangana kiretse iyo imana yamukeneye mugabo yakiriho turamutora yari hose nk'ubu no guhakarorero ku itariki 28 tuzoba tugiye mu Rwanda gukina n'abahoze bari muri uyu mugwi bawugize kuva mu myaka 28 urumva rero yuko rwa rukundo rukiriho
ikintu gikomeye muri Desperados ni uko murazi iby'u Burundi bwaciyemo ni ekipe no mu magume nk'uko babivuga iyo ekipe yagumye iri hamwe ekipe ntiyigeze ikumira umuntu n'umwe yamye yakira n'abantu bashasha icyo umuntu ari cyarabye umugambwe icyo cyari ikintu gikomeye ibyo mbwira perezida yo bitubwira neza ingene bashoboye guca muri ayo magume iyo ekipe idasambutse
nibaza yuko nk'umushinga nawe Bitamba Joseph azi ingene ekipe yavutse mu bisanzwe twoyita yuko yoba ari umugwi utagira imbibe niko jewe nabyumvise n'ubu nkivyumva kuko urazi abayigize bo hanze bari mu mahanga n'abari ino ukaraba abari muri ibihugu bibanyi nk'ubu no kubwira yuko hakinamwo abantu bari muri ishyirahamwe maze iminsi mike rivutse bita Eastern African Community urumva bose bahurukiye muri uyu mugwi wacu harimo abatanzaniya harimo abanyarwanda ari abakongomani eka iho nabaje bava hanze bavuga cyane umuntu yo kwinonora imitsi atangorane yogira akamuca wa murungu iki wacu akakigwa neza akarinda asubira inyuma atwivuga urumva rero n'umugwi utagira imbibe nta kuntu bamushinga nta Bitamba twebwe twari kujyana nyabahururu ngo twinjiye mu bintu bitajyana n'ujya mutima w'umupira w'amaguru ati umupira w'amaguru uhuza abantu bose uramaze kubona mu mugwi w'umupira w'amaguru abantu batategereza kuba bavugurura ururimi rumwe niko rero twebwe tumeze niko tubyumve
mbego nje nagiye mbaze perezida Ndireyambe nagiye mbaze umukuru w'umugwi urongoye kidasharira agenda mu waze aducire ku mayange kubyerekeye kazoza kumura
ego kazoza kuyo mugwi kuko nari babwiye iyo umuntu ariko arakura ibibazo biriya biragwira hanyuma mu kubitworora umuti cyangwa mu kubikemura ugasanga ariko ameriye imvi twebwe rero ikintu cya mbere twihutiye ni ukurondera imiyabaga ikiri mito yoza tukaraba cyane cyane barya badafise ibikorwa bya misi yose bagomba kujya mu bintu bibatwara hirya no hino tukabiyegereza kugira ngo baronge icyo bakora kwa Mungu no mu yinga hagati tugumane babone ingene abantu babana babone imico yacu hanyuma babone ingene twubahiriza urukino rw'umupira w'amaguru hanyuma babashe gufata ingendo tufise twatanguranye iyo ngendo nziza ikivukanye gukundana yo kwama dufashanya abo rero turamaze kubagira n'abayabaga bafise ekipe ikwiye iminsi yose rero kwa Mungu twebwe bakukurutse turakina igice kimwe nabo bagacakina ikindi gice tukabaraba nyine bigenza tugaca tugumana n'abashaka niyo tuko turaterama mu kwivuna umusatsi akanyota
ego me ikibazo nashaka kubaza Bitamba mwavuze ko muba muri Canada murahamaze imyaka 10 iyo ekipe ni ekipe mukunda cyane rwose mwatanguranye mbega hariho uburyo mushora kwa muronka nko muri Canada gukumenyekanisha iyo ekipe mu kushikirana ba ekipe ashora kuba agaterera agatanga nk'ubikoresho imipira amamayo hari ibintu nk'ivyo utwigora nk'utwo tukuba tumaze gukogwa
cewe ubwanje tabyo ndagira mugabo ndatwara abandi bari mu bindi bihugu bamaze kubikora mugabo naje n'icyumviro nari fise nafatiriwe n'akazi mugabo n'icyumviro fise hariho nk'umugwi ukina mu kavire gatoyi mbamwo nari nemeye ko nzoja kuraba ngira ndawuvukanishe na Desperados kuko umugambi mukuru wa Desperados ubu nk'uko Perezida Kid yabivuze twe turiko turakura mugabo hariho urwaruka hari abana twabyaye hari abana babinjiye muri club ari batoyi hari naho bazotera imbere nabo bagafata ikibanza cacu abo bana rero ibihe tubamwo bituma ubu abarundi n'ayandi makungu barashikirana cane tubavukanishije ntihobura uwo mutima nyene twakoresheje twagirishije kugira dutangure Desperados wo gukundana barakundana n'ibindi bihugu batari bazi nko muri Canada n'ahandi ko dufite abanywanyi bari mu bihugu byose nka byose ku isi ngomba kubaza Perezida nuko nk'ibyo agombye kudufasha ko baturafite forum tuvuganira naho eske Desperados yogira nka page ya Facebook cyangwa iki bagakundana kwebwe turi hanze dushobora kuja gusabira ko babona ibiriko biraba muri iyo club hari icyumviro cyo kugira iyo page mwaba mufise na president
icyo cyumviro ntacyo turagira kuko twari twiyumviriye ko tutangurira mu gihugu kuko nk'uko mubizi ingorane ni nyinshi cyane hanyuma twayumviriye yuko byinshi twabikorera ngahanye mu gihugu mugabo kuvyerekeye abose baradufasha nabone si bibi mugabo nta cyumviro turagira kugura yo urwo rupapuro rwa mwita ngo Facebook mugabo inama nshingwa ikogwa ibishimye turashobora kuca tuvyugurura
ego me akabazo ka nyuma Leandre ndabona akanya katujanye ni wabo ufite akabazo
ego ndagira ndakabaze Perezida atrumbuye yuko yoshikiriza abanywanyi bariko badukurikiranwa abiganira aja mu makeya ingorane agira mu kurongora uwo mugwi cyangwa ibihe nyamukuru turabiranga iyi club
kikabiri sinzi ko nacumi nagitegereye neza mbwa cya mbere cyoco nagitegereye burya kurongora abantu bize bakiriye mu mategeko bagakurikiza kubana neza mu ntwaro ibereye n'ibyama byoroshye na gatoya nicyo kintu nasanze kingora cyane kuko baharira kandi mu guharira nta mbaraga dushyiramo nta nguvu dushyiramo ibyiyumviro iyo rero dutanguye ibyiyumviro nicyo kingora muri Desperados kugira ngo dutore dushikire ijambo dufundise birafata umwanya n'utatuze akagira ko inzankano zaba zivamo icyo rero nicyo kintu cyonyine gihora kingora mugabo umaze kumenyera yuko umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga icyo yipfuza umwanya yipfuza kandi twese dufise ijambo ingana icyo rero nicyo cyangora mu ntango mugabo buke naragitahuye umuntu wese avuga icyo yiyumviriye
mu gusozera kandi mu kanya gatoyi cyane rwose ndabona akanya katujanye ikibazo canje gishobora kwishyurwa na Perezida gishobora kwishyurwa na Bitamba canke kikishyurwa na Leandre abantu bazi igihe iyo kipe yatangura nk'uko mwabivuze ntiyari ikipe ifise umugambi cyane wo guhiganwa kugira ngo mu ikipe cyane mu matonwa ibi ya mbere wari uguja hamwe ikagukundana kuja hamwe mukagira ibintu mukoreye hamwe bya sport mbega ubu imigambi yarahindutse mwavuze ko mufite ugwaruka ubu hari amahiganwa akomeye mugira na hato ba muri stade hanze yani makipe ari hanze yajya muri federation ya football
ego turafise umugambi wo kuza turahura n'amakipe y'abakukuruse nka twebwe nk'iyo match nakubwiye twije kuja mu Rwanda duherutse gukina kenshi duba dukina na ekipe mwibuka yitwa Mukaza twari yigeze kuyegera twisaba yindi match tumaze gukina nka kabiri n'abatoma bakina neza bahumuye bumva umupira w'amaguru bafise discipline hanyuma n'iyindi makipe y'abanyamahanga duhora turondera tugakinana numva rero kenshi dukinana muri twebwe mugabo turondera na duhanze tugakinana kugira ngo turabe aho inguvu zacu zigera hanyuma turabe ingene twokosora ibikurikira
ibibazo byerekeye ekipe yanyu Desperados yateye imbere yagumije hamwe abanywanyi ikayafashije no mu bihe bigoye nk'abanyagihugu batishoboye ni ibibazo byari byinshi cyane rwose dashoboye kurangiza ariko nibaza ko nzasubira kubatera kamo kugira tubandanye iki kiganiro ariko nashaka mu mpakanya nsubire ndabashimire cyane gose mushiga ntaye Emmanuel Kidasharira batazi akide urakoze cyane gose mushiga ntaye Bitamba Joseph na urakoze ndazi kuri mu kazi ariko wavuze ibindi bintu bitandukanye n'umurimo urimo muri iki gihe mu Burundi turagushimiye nawe mushiga ntaye Barampaije Leandre mwakoze mwese.